Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kabiri nigenekerezo rya 30 kigarama mwaka 2025 tutinamwe bagenzi mwashimye kuri kirara cy'inzamba gatya kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye n'icyasango cy'amakuru mu Kirundi nayo akaba aza kuba ashimikiye kuri izi nyunguru nkuru zikurikira. Umugambi kodebu gusaba leta n'ishyirahamwe rihingura ifumbire komi gusubiza abanyagihugu amafaranga yabo batanze mu ifumbire batigeze baronka no kubaha indishyi y'akababaro ku bihombo bagize. Umugambi kodebu ubona ko ibyo byose byavuye ku itunganywa nabi y'icyo kibazo cy'umwavu. Ishavu ni ryinshi mu banyagihugu bo muri komine ya Muyinga no micungararo biturutse ku ntererano z'agasakisaki bariko barakwa n'abo mu ntwaro ngo z'ibikorwa by'iterambere no kubakoresha ibindi bikorwa nko gusiga isima ku ibarabara ry'igihugu nomero 6 basaba abajejwe intwaro kubumvira ikigongwe bakareka kubacura bufuni na buhoro no kubaka izo ntererano z'umurengera. Runo wa kabiri mu gatondo hazindutse habu mugwa amazu y'impunzi z'abarundi baba muri zone ya 13 mu ikambi y'Inyarugusu urunani CDH Picare ruriyamiriza iyo nyifato ya Tanzania atakindi igamije atari gushaka kugondoza izo mpunzi ngo zitaye ku ngufu aya n'ayandi mu kanya za mikazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa. Umugambwe kodebu urarajwe ishinga n'ingorane z'abarimyi bataronse umwavu barihiye amafaranga yawo mu ishyirahamwe komi. Uyu mugambwe ukibaza ko byose byavuye mu gutunganya nabi icyo kibazo cy'umwavu ugasaba ko leta n'iryo shyirahamwe komi basubiza abarimyi amafaranga yabo barishe n'indishi y'akababaro ku gahombo bagize. Dutega amatwi Kefa n'ibizi karunguye umugambwe kodebu.
Mu gihe hamaze imyaka itari mike hibonekeza ikibazo cy'ibura ry'umwavu kandi abanyagihugu baba barihiye, umugambwe kodebu usaba leta gusubiza abanyagihugu amafaranga y'umwavu barishe ariko ntibaronke umwavu wayo mbere igire ko ibashumbusha no ku buhombe bagize kuko bari biteze umwavu bakawubura. Ubundi twebwe twatwibaza yuko byabiva ku bushobozi buke by'ishyirahamwe FOMI risanzwe ritanga uwo mwavu, ariko tumaze kumva yuko mu masezo atari make ritanga umwavu ukwiye kandi mbere na leta ikaririha kugeza naho rivuga yuko ryatanze uburenze risaba amafaranga arenga ko, byaragaragaye yuko ubwo bukene bw'umwavu mu bene gihugu bitava ku iryo shyirahamwe ahubwo biva kuri ku nzego za leta zibijejwe zikora nabi, ari naco gituma biboneka ko hakenewe ko leta iheza igashumbusha abanyagihugu. Ariko kandi harakenewe n'amatohoza kuko biratangaje ko leta ije kuriha uwo mwavu uguma utangwa na FOMI. Hamwe byogaragara yuko umwavu FOMI itanga udahuriranye n'ibiharuro heza ngushikirize kandi inzego za leta zaraze hijya, naho nyene hazaba harimwo ubusuma kumbure ayo mafaranga y'umurengera atangwa, ugasanga hari ico izo nzego za leta ziyaziko, tugasaba ko naho nyene hobaho amatohoza yimitse.
Umugambwe kodebu usaba kandi ko leta yoshira mu minwe yabikorera utwabo ishyirahamwe anagesa, ukibaza ko bobo bashobora gutunganya neza ibyerekeye umwimbo w'abanyagihugu. Dusubire tumukurikire.
No ku kibazo anagesa zumvikana ko harimwo amahinyu menshi mbere mu mugambi kode tugafata yuko hoba hariho nk'integuro yo kunyuruza amafaranga ya leta ku buryo butumvikana kuko ubundi bwo ibijanye no kugura umwimbu si bikorwa bya leta ni bikorwa bikorwa n'abikorera ibyabo ari nacyo gituma mu mugambi kode dusaba yuko leta ihagarika gushyira amafaranga muri icyo gikorwa ariko ikagirira n'amasezerano n'abagwiza tunga bashobora kugura umwimbu w'ibigori bakongera bakawudandaza ku biciro bumvikanye ko ariko rero bafashe mu minwe ibya nkenerwa byose byo kugira ngo icyo gikorwa kigende neza kugira ngo amafaranga azimira aciye muri ubwo buryo ahagarare
abanyagihugu baba ku mugwa mukuru wa komine Muyinga no mu micungararo yawo mu ntara ya Buhumuza baridogera ababarunguye mu ntwaro ku rwego rw'intara nabo mu rwego rwa komine ko ariko barabacura bufuni na buhoro mu kuguma babaka interano z'agasakisaki zijanye n'amafaranga ngo y'iterambere isuku hamwe no kubakoresha ibikorwa byo gusasa amabuye be no gusiga isima ibarabara y'igihugu numero 6 abo banyagihugu basaba bamutandi w'intara ya Buhumuza kubumvira impuhwe ariko kwirengagiza ubukene buri mu muryango n'inkuru ya Julienne Muzinga
ayo mahere babaje abanyagihugu ku mutima ari mu mici itatu nk'uko abanyagihugu babimenyesha umucyo wa mbere ugizwe n'intererano y'2,000 ku muntu atangwa n'uwo wese akwije imyaka 18 ngo akaba ari ayo kubaka ibiro by'intara ya Buhumuza bizoba bigeretse inshuro 5 umucyo ugira kabiri na mahere 3,000 yakwa baba mu gisagara cya Muyinga yo gukura umucafu mu ngo
amafaranga turiko turakwa n'abatware batutwara ngaha Muyinga biraboneka neza ko batatwitayeho na gatoyi ahubwo bitayeho amaronko yabo gusa navye ingene ku rugo ku rugo ariko baratoza kuva ku mwana w'imyaka 18 gushika kuri serugo amafaranga 2,000 ngo nayo kubaka ibiro by'intara ya Buhumuza ugaca wongera ko amafaranga 3,000 batoza buri rugo ngaha ku mugwa mukuru wa komine Muyinga ngo nayo kugira isuku urabona ko ari ibintu biteye ubwoba abanyagihugu mu bukene bwabo barimwo aho n'umuntu asigaye afungura ku gihamana urabona ko ari ibintu bikoye cyane
abo banyagihugu harimwe baba ku ibarabara ry'igihugu numero 6 bariyamiriza kandi ibikorwa bisaba amahera menshi bategekwa gukora mu gusasa amabuye no gusiga isima mu kirere cy'imetero 6 bagasaba ko ibikorwa bene ibyo byorangurwa na komini ikoresheje amakori itoza
bagaca bongera bagategeka imiryango yose iba ku ibarabara ry'igihugu numero 6 ko bategerezwa bakusasa amabuye bakongera bagashyiraho n'isima ku kirere cy'imetero 6 kandi cyategetswe gukorwa na komine Makori dutanga ko batubomoje ibyari bihubatse agasubira akadusaba ngo abe ari twebwe duheza tukasasa amabuye tukongera tukashira isima ibikorwa bisaba uburyo bwinshi urabye ingene ibikoresho byo kubaka ubu byatsimbye
abo banyagihugu babandanya basaba abajeje intwaro kutabandanya kubaremereza umutwaro w'intererano zitandukanye mu gihe bazi ko ubugene mu gihugu buzura inzara
inzamba
igipolisi cya Tanzania gihagarikiwe n'umukuru w'ikambi ya Nyarugusu cyazindutse kuri uno wa kabiri kibomora amazu y'impunzi muri zone ya 13 ni nyuma yaho impunzi zigabishirijwe ko kuva igenekerezo rya 5 ukwezi kwa mbere zoba zitanguye kwiyandikisha ngo zitahukanwe ku ngufu agahinda kakaba ari kenshi muri zo mpunzi zibabazwa n'ukuntu zibomorerwa amazu zitagira aho zica zikika umusaya ni nkuru ya Bertrand Ngendakuri.
Amakuru ava muri zone ya 13 y'ikambi ya Nyarugusumo mu gihugu Tanzania amenyesha ko abarundi b'impunzi bazinduwe mu gitondo ca kare n'imvura irikiragwa babwirwa gusohora ibintu biri mu mazu yabo uhejeje kubikurayo inzu yiwe yacisenywa. Ivyo bikogwa bikaba vyakogwa n'igipolisi ca Tanzania kiri kumwe nabo bita basugusungu bahagarikiwe n'umukuru w'ikambi ya Nyarugusu.
Badusaba sama ayo mazu bashika mu kaviro bamwe mazu akiri mu bweyo sori bihaganyo inzu bakashaka ryani hasi izabigira imvura ikwiragwa ubuntu n'umwihe budasanzwe yumva imvura ikwiragwa bariko barasambura amazu y'abantu bashira ibintu byabo hanze abana abagore tamara tamakazi ntibagira ingene baba muri ya zone ya 13 ibyo ariko barabigira ntibariko baranahungura ari munsi urumva n'ibintu biteye ubwoba tutabona iyo biriko biraca.
Abarundi b'impunzi uno munsi batakigira aho bakika umusaya basaba igihugu cya Tanzania guhagarika iryo totezwa kibagirira ngo kuko iyo bagira iyo baja baba baragiye kare kuko basanzwe babayeho nabi.
Basaba ko ibintu bihagarara niba tureke hasi mu ijuru ingorane turimo kuva mu 2018 gushika uno munsi nayo kuva dushika ngaha tuba mu kaga katagira ukavuga badafata uko bashaka niba tureke tuzogenda nuko tutagira iyo tuja yafa dufite tuja tubatwara umunsi tukagenda nacyo turi busabe ntituri busabe leta Tanzania ikwiye kuduhohotera turi busabe hase barafatanije dusaba abantu babibona ko ibyemezo babibika ko umunsi umwe tuzakunda twitware imbere y'ubutungane tuze twitware leta ya Tanzania kuri aka karenganyo iri kuyatugirira.
Bamenya ko iyo ngingo yo kubomorera izo mpunzi ifashwe inyuma y'indwi imwe gusa izo mpunzi zo muri zone ya 13 mu kambi ya Nyarugusu zigabishijwe ko kuva itariki 5 z'ukwezi kwa mbere zoba zatangwe kwiyandikisha ngo zitahukanwe ku nguvu. Ayandi makuru ava mu kambi ya Nduta mu Yuta Tanzania nyene amenyesha ko kuri uno wa kabiri amashure yose yugawe muri iyo kambi iri mu mpunzi z'Abarundi.
Murakoze becange nda kuri yuru nani kwa mashida hamwe ya haranyi na agateka kazi na munu kambi zi munzi sedehaje vikare sera ibyatsi yongera yiyamiriza ibyatsi ndutse bikogwa na leta ya Tanzania mukubomora amazu y'impunzi z'Abarundi inyarugusu kugira abate bomoke batahe ku nguvu. Jean Bosco Byizigiro wavugira uguru nani asaba mashida hamwe yo mu karere na mpuzamakungu haranyi na agateka kazi na munu kuva mu gacerere agasaba leta ya Tanzania guhagarika iyo nyifato igayitse. Tumukurikira
ibi bikogwa ntabwo twebwe nka CDH bikari bya dutangaje kubera ko byari byaravuzwe byari byaraniteguwe ngo bazobakorera ibishoboka byose bikunde impunzi z'Abarundi ziri muri Nyarugusu ziyomore zitahi wabo. Twongeye kuvuga ko gutaha kw'impunzi atari ku nguvu biva mu mutima maze bigashigwa mu bikorwa, ariko Tanzania ngira ngo imaze kurenga imbibe zose yari yemerewe mu gukoresha ubwenge n'amayeri ngo ntibigaragare ko bari kubirukana ku nguvu. Uyu munsi abasungusungu bari kumwe n'izindi nzego z'umutekano bahagarikiwe kandi batumwe n'abayobozi bo mu nzego za leta ya Tanzania babyutse basambura inzu z'impunzi. Reka tubwire amakungu yose mu bice binini by'isi ubu hari kugwa imvura. Abo bana bararara he? Iyo miryango irarara he? Barugama he ko muzi aho impunzi ziba atawushobora kwakira uwundi mu nzu yiwe? Nubwo bagomba kubakira ubu hari amategeko ari kuvuga ngo abasamburiwe bajye kwiyandikisha. Twashaka gusaba amashyirahamwe yose akorera mu gateka kazi na muntu badufashe duhaguruke dufatane mu maboko nk'umuntu umwe dutere ibyatsi iyi ngendo igayitse dutera kamo amakungu abashobora guharira ivomo leta ya Tanzania mu bijyanye n'amategeko mpuzamakungu. Tubasabe nabo babikore kugira ngo ikunde yumve ko iri guhonyanga amategeko mpuzamakungu. Ariko icyo twe tuvuze ntabwo turi buhagarare, ntabwo turi buceceke, n'ugupfa bashobora gupfa kubera imisonga abana muri imbeho canke bakana barasa nkuko bahora babikora ariko sadahashi vika turaguma gusemerera twerekana amategeko ari guhonyangwa kandi twerekana ingaruka biri kugira
imbere yo gusozera no makuru umukurikire akamugategwa n'urunani rw'amashirahamwe akurana na sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI
impapuro zanje zari cyane kandi narabihanikirije kunkorera mu bintu
de hajya ngo wigize amategeko ga mwana
yo imyaka itatira heze nonda ku ishuri sazi ibyo niga
erega mwana imitwe yacu birimo byinshi ahubona mbigaru wamenya bya bintu twarabise byose
emwe tekana na de ne dofisu
aho namarame urya rero ndibutse icyo nashaka kukubaza mwana ijo natiramanye na mariko numva tangwe kuvuga ibya sentare mpuzamakungu mpana byaha ku Burundi icyo si kinyoma cyuriye ga mwananje
yo nta kinyoma kirimo imyaka umunani iraheze sentare mpuzamakungu mpana byaha niwe bakunze kwita CPI ibyemeje twayujuje neza na neza ku itariki 2025 gitugutu umwaka w'2025
reka urashikuza mwananje nawe
nta gushikuza kuri
uko n'ukuri
kuko sentare mpuzamakungu mpana byaha yuguruye ku mugaragaro amatohoza ku itariki 2025 gitugutu umwaka w'2017 mu ntumbero yo gutohoza amabi yakorewe abarundi bari mu Burundi cyane hanze y'u Burundi guhera ku itariki 2026 ndamukiza 2015 kugeza ku itariki 2026 gitugutu 2017 kuko icyo gihe bari bamaze kugereranya ko hamaze kwicwa bari hagati y'igihumbi n'amajana abiri ariko rero cyo noshimangira icegera cy'umushikiriza manza wa sentare mpuzamakungu mpana byaha inyuma y'imyaka 8 haciye arahumuriza abarundi ko amatohoza mu Burundi agihari ataho yagiye agashimira cyane amashirahamwe ataho yegamiye mu bya politike mu Burundi kuko yagiye yitanga muri ico gikorwa abahohote nibagumane icizere kuko sentare mpuzamakungu mpana byaha ariyo CPI iracari ku kivi
ako nakamo kuri nari rw'amashirahamwe yo mu Burundi akorana na sentare mpuzamakungu mpana byaha CPI
Ilunga hachidusozera no makuru nkabashimiye mwezi mwese wanteze yombi ngashimira na bagenzanje umwe wese ugite ciwe bamfashe rwaturukaniriza mugire aho muba mubaho mwanyu mu byanyu ntagahwana